This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya 16 ukwezi kwa 9 umwaka w'2014. Inshuti tuzindukanye mwaramutse neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, ubu kandi bibaye 11:15 i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda.
Na kuvuga rero ngo ibice byagiye binyuranyije no mupaka w'1911 nta kizahinduka kuri ibyo ngibyo. Ni kuvuga aho warunyuze umubirigi n'umudage aho bawunyujije mu mwaka w'1911 niho uzanyura.
Uyu ni Ngango James, umuyobozi w'ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda. Ni mu kanya mu makuru. Ijwi rya Amerika amakuru. Turahera kuyo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezwaho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse.
Ego cyane, urakoze cyane Thomas Kamirindi. Mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu bihugu by'Abarabu. Indege z'umungwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaraye zigize ibitero mu kirere ku maposisiyo y'umugwi wa Islamic State mu bumanuko bushira burengero bwa Baghdad mu mugambi ho kugwanya uwo mugwi mu gihugu cya Iraq. Ivyo bikaba vyatangajwe n'ibiro vy'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba w'ejo kuwa mbere, aho batangaza ko ari igitero ca mbere mu bindi vyinshi bagiye kuzogira bitari ivyo gukingira umutekano w'abakozi n'inyungu z'igihugu gusa, ariko ko bitewe n'uko uwo mugwi wa ISIS ubandanya kugira ibitero byo guhangana nabo. Ikindi gitero cyo mu kirere cyagizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi y'umusozi witwa Sinjar mu buraruko bwa Iraq. Perezida Barack Obama yari yabwiye abanyagihugu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kuzokomeza ibikorwa bya gisirikare mu kugwanya Islamic State, ikongera ikayobora ibikorwa bya kigoro kose kagamije gusambura uwo mugwi ahuri hose. Tukiri mu bihugu by'Abarabu, Iran itangaza ko yanse kwitaba akamo yatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wo kugwanya umugwi Islamic State. Mu kiganiro umutegetsi Kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatanze kuri televiziyo y'igihugu, yavuze ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iran yasavye Leta ya Iran kwifatanya nabo mu kugwanya uwo mugwi, ariko ko babihakanye bakavuga kandi ko ari kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari inkoramaraso. Uwo mutegetsi yavuze ko amatangazo yo gushira hamwe urunani rwo kugwanya Islamic State muri Iraq adatomoye na gato, kandi ko arondera inyungu z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Abategetsi mu gisagara cya Donetsk muri Ukraine mu buseruko bwaho batangaza ko hishwe abantu 6, abandi 15 barakomereka mu ntambara yarayibaye, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iherutse kuvuga ko amasezerano y'agahengwe hagati ya Leta ya Kiev n'abaroberi bashigikiwe n'Uburusiya asa n'ayatari ko arubahirizwa. Inkoho zumvikanye mu karere k'igisagara gisagara kirimo ikibuga c'indege, akagwi k'abakozi b'ibiro vy'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bijejwe umutekano kajejwe kugenduza iyubahirizwa ry'ayo masezerano y'agahengwe gatangaza ko amasasu yaguye ku mametero 200 yaho bariko baragenduza isoko riri i Donetsk. Abategetsi ba Ukraine kimwe nabo mu mugwi w'abagwanyi bashigikiwe n'Uburusiya barondera kwiyonkora bompi baratungana urutoki kuwagize ubwo bwicanyi. Amakuru ya Leta ya Radio Ijwi rya Amerika arakomeza. Kuri uno munsi wa kabiri, Perezida Barack Obama arafata urugendo aja ku biro vya CDC, ikigo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe gukingira no gukurikirana ingwara, mu ngingo yo kuganira n'abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu ku vyerekeye ikiza ca Ebola kiri muri Afrika y'Uburengero. mu biro by'umukuru w'igihugu batangaza ko Perezida Barack Obama azagushikiriza imigambi mishasha igiye gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo yo kurwanya icyo kiza kimaze guhitana abantu barenga 2,400 muri Afurika yo mu burengero. Ejo ku munsi wa mbere, George Ernest, umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu, yavuze ko kubera uburyo igihugu gifise Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise uruhara rukomeye mu gufasha amakungu kuva mu kaga arimwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratanze amamiliyoni ijana iyo ico gihugu kimaze kwiyemeza kuzotanga mu ngingo yo kugwanya ico kiza, yongera irungika abaforoma bashika ijana muri Afrika y'uburengero. Yamara abategetsi b'ibihugu bimwe bimwe muri Afrika bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarakora ibikwiye kugira igwanye ico kiza cha Ebola muri Afrika. Aha niho duhereje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze kudutega amatwi.
Oriane, urakoze ku makuru tugejejeho. Chuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kutwumvira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Inkuru nyamukuru. Intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateraniye ku Gisenyi mu nama yo kwiga ibyo gusibura imbago z'imipaka zasibamye. Asumuta Kaboyi yatwoherereje inkuru.
Nkuko byasabwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika ko ibihugu bihana imbibi bigomba gusubira ku mbago zibigabanya kugira ngo hatazajya hagaragara kurengera imipaka, impuguke z'u Rwanda na Kongo ziri mu nama mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Iyo nama igamije kongera gusubiranya imipaka uko yasizwe n'abakoloni mu mwaka w'1911. Impuguke zivuga ko izi mbago zigaragara gusa mu mpapuro, ariko izo ku butaka zagiye zisenywa n'imvura. Kugeza ubu abahanga bavuga ko hasigaye imbago 22 gusa ku buryo zitatuma abaturage bamenya aho imipaka iri. Kugeza ubu imbago zizashyirwa ahantu harenga ibirometero 200. Nubwo izo mbago zigiye kubakwa, ngo ababishinzwe ku mpande zombi bafite ibyo bagomba kubahiriza. Uyu ni Bwana James Ngango, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ububanyi n'amahanga.
Nta kuvuga rero ngo ibice byagiye binyuranyije n'uwo mupaka w'1911 nta kizahinduka kuri ibyo ngibyo. Ndokuvuga aho warunyuze umubirigi n'umudage aho bawunyujije mu mwaka w'1911 niho uzanyura. Gusa abantu bawuvogereye wenda bava ku ruhande rwa Kongo batura mu Rwanda cyangwa bava ku ruhande rw'u Rwanda batura muri Kongo, abo ni bo bazawukurwamo. Amateka tuzi yavuga ku Rwanda rwageraga hirya cyane, ntabwo ariyo turiho dusubiramo kuko turagendera ku mupaka washyizweho n'ababirigi n'abadage utakigaragara bitewe n'uko imbago zari ziriho zasenyutse.
Mu minsi iri imbere nibwo hazamenyekana abaturage bagomba kuzimburwa, baba bo ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa uruhande rwa Kongo. Kugeza ubu ngo izi mbibi nizimara kugaragara zishobora gukumira amakimbirane yajyaga agaragara abaturage bamwe bambuka imipaka y'ikindi gihugu bakavuga ko bari bibeshye. Mu minsi ishize hagiye humvikana ko u Rwanda rwasubije abasirikare Kongo, bivugwa ko babaga bambutse batazi neza umupaka. Ngango James avuga ko nta rwitwazo abajyaga bambuka umupaka bazongera kwitwaza. Ku ruhande rwa Kongo, Bwana Marengane Celeste ukuri intumwa zaturutse muri Kongo akaba ari umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe iby'imipaka, avuga ko ibi bizakemura ikibazo cy'abaturage bashoboraga kwibeshya ku mipaka. Ariko nanone ikibazo cy'imipaka ngo atari yo mvano y'ibibazo bijya bihanganisha u Rwanda na Kongo. Ubwo ibikorwa bishobora kuzahindura imiturire y'abaturage bari hafi y'imipaka ku mpande zombi, ku ruhande rw'abaturage ntibazi n'ibirimo gukorwa. Ahari ni ku mupaka muto uhuza u Rwanda na Kongo, abaturage bari mu mirimo yabo isanzwe ya buri munsi. Mbabajije bambwiye ko ibyo batabizi.
Nabyo namenye.
Nabyo tuzi.
Ntabwo mubizi?
Turabyumva ariko nabyo tuzi.
Mwarabyumvise se?
Ariko nabyo tuzi.
None se nk'ubu ngubu bagukase bakavuga bati wowe uri ku ruhande rwenda rwa Kongo cyangwa se urwanda rw'u Rwanda, wowe urashaka kuguma ku ruhande rwa he wowe?
Kundi umunyarwanda sinaguma mu Rwanda.
Basanga se warambutse wenda warafashe gukurura muri Kongo.
Urwanda rwashaka rudutuza mu Rwanda.
Kugeza ubu nta munsi uramenyekana ibyo bikorwa bizaba byarangiriyeho, kuko ngo bisamba faranga menshi akaba ataraboneka. Usibye ibikorwa byo gutunganya imbibi zigabanya u Rwanda na Congo, ngo imirimo nk'iyi izanakorwa no ku mipaka yindi u Rwanda na Congo bihuriyeho n'ibindi bihugu. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, Akarere ka Rubavu, mu Ntara y'Iburengerazuba.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turakomeje amakuru. Mu Burundi, ishyaka Sahwanya Frodebu rirashinja mukeba waryo Frodebu nyakuri gukoresha ibisanzwe biranga Sahwanya Frodebu. Ibyo byasobanuwe ejo mu kiganiro bamwe mu bayobozi ba Sahwanya Frodebu bahaye abanyamakuru ibujumbura. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni nawe yarahari.
Mu kiganiro kwa menyesha makuru Fenias Nigaba avugira umugambwe Sahwanya Frodebu yavuze ko kuri uyu w'Imana Domitiano Ndayizeye cyo kimwe n'abandi banywanye ba Frodebu nyakuri bari bambaye imyambaro n'imenyetso vya Sahwanya Frodebu.
Ndayizeye yo yarafise faniyo ya Sahwanya Frodebu afise na faniyo ya nyakuri. Hariho nabandi bari bafise inkofero za Sahwanya Frodebu. Ibyo rero ni ibintu biteye kubiri n'amategeko agenga imigambwe mu Burundi. Nkuko itegeko ry'igimiga mu Burundi bivuga mu ngingo yaryo yindwi agace ka gatatu karabuza neza ko nta muntu numwe mu Burundi yemerewe kuja mu migambwe ibiri mu mwanya umwe. Uja muri umwe ubuvuyemo ukaja mu wundi, niko bimeze. Kandi mu iryo tegeko nyene barabuza neza mu ngingo yaryo ya 27 ko kizira kikaziririzwa gukoresha ibimenyetso by'uwundi mugambwe usanzwe uhari.
Mu mugambwe Sahwanya Frodebu bakagiriza Domitiano Ndayizeye gushaka gusambura umugambwe wa Ndadaye. N'ubu ngo Domitiano Ndayizeye afatanije na Yohani Minani ngo babagiye gushinga uwundi mugambwe Sahwanya Frodebu iragirya Ndadaye.
Twarumvise kandi ko Minani Jean na Ndayizeye Domitien bashaka gushinga uwundi mugambwe mushasha witwa Sahwanya Frodebu iragirya Ndadaye. Kandi ntabwo bidutangaza cyane, haraheze ikiringo kirenga umwaka tubibona ko bafise inyifato isa nuko ija mu iyo nzira. Twebwe turabye ibyo byose turibaza ibibazo, mbega ko bavuga ngo bashaka kwiyunga. Ndayizeye ko ari muri nyakuri, Minani ko ari mukuru wa nyakuri, bazokwiyunga nande? Ndayizeye nicyo twita personne physique, ukwiyunga kuba hagati y'imigambwe ibiri. None Ndayizeye ajyanye iki? Minani yemereye iki umuntu kuza ngo biyunge kandi n'umuntu ari mu mugambwe wiwe? Mbega umugambwe nyakuri ugomba kwiyunga?
Fenias Nigaba agasaba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kubahiriza amategeko agenga imigambwe. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu bakagiriza Domitiano Ndayizeye ko ariko agwanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu, icyo naco ngo nashobora kukija ko ku nguvu. Amukamenya ko kuri uyu w'Imana umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri wari watunganije inama muri komine Isare iri mu ntara ya Bujumbura. Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba yari yaje muri iyo nama ari kumwe n'umugwi wiwe, yaciye yiyunga na Frodebu nyakuri baca baririmba bafatanya amaboko ururirimbo ugumugambwe. Ku kibazo cuko inzira guhemuka zoba ziriko zirajuragizwa, ibyo bigashobora gutuma umugambwe Frodebu utakaza amanota muri iki gihe hegereje amatora, umuvugizi wa Sahwanya Frodebu yishuye ko atabwo babafise.
Twebwe nta mpari dufise, kuko twebwe ibyo kwiyunga muri na nyakuri twebwe byaramaze guhabwa intumbero. Urwego rugeje gutwara umugambwe w'igihugu Conseil National des Délégués baramaze gutunga intumbero y'ingenzi kibazo kizogenda. Twebwe rero dukurikiza aturubaha inzego, ntacyo twebwe tuko turatakaza. Abo bandi turabona ko bafise intumbero yo kugira ngo baje ku butegetsi, bogenda hakiri kare bagashikayo bakicara bagatekereza, kuko iherezo turi ngaha muzoraba muze murabe muri 2015 iherezo y'abari y'abantu. Twebwe kwiyunga nari kuri nta wabyanga, mugabo ari ibintu bifise inyungu ku mugambwe.
Naho biruko muri Sahwanya Frodebu ngo bariteguye kwiyunga mugabo biciye mu nzira nyayo. Mukibuka ko Domitiano Ndayizeye yaheruka gufutwa burundu mu mugambwe Sahwanya Frodebu yagirizwa gushaka gucamwo amababa uwo mugambwe. Muri indwi irangiye naho Domitiano Ndayizeye vyavuzwe ko yari yagiye kwinjira mu mugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri ya Yohani Minani, ariko umukenguza amateka Domitiano Ndayizeye navyemera. Ibujumbura mu Burundi, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri ibyo bibazo by'urusobe biri mu ishyaka Frodebu, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'impuguke mu bya politiki Cishahayo Fabien wigisha I Montreal muri Canada. Professor Cheshahayo arasobanura uko abibona.
Yo nibaza yuko abo bantu bariko bararyana kubera urya mugambwe abanywanyi benshi bawuvuyemo akaja mu yindi migambwe, hanyuma ndi naco nuko abantu bashaka gutwara urya mugambwe we wese ahari abona yuko atari wa utwaye atawundi utwara. Gasanga rero yagoye kuvuga ngo naka niwe kuko batabwiye abanyamugambwe bati reka twumve ngene twitorere. Ntibizoshika kugira ngo bumvikane bo nyene kugira ngo ahabere uwundi.
Ibyo bizogira ingaruka nki ku matora yimirije. Turazi ko mu matora aheze mu myaka nk'itanu iheze umugambwe FDB utitwaye neza, mbega ubu ibyo ntibizogira ingaruka mbi ku matora? Ntibizotuma amajwi aba make gusumba no mu myaka itanu iheze?
Ingaruka bizogira ni uko abanyamugambwe bazoburagizwa bakavuga kaburi ayo bashira nayo bamira bakabura aho uwo batora n'uwo batatora. Hakurya mu matora y'ibihumbi bibiri n'icumi bakoresheje ibimenyetso by'umugambwe, ugasanga abanyamugambwe ntibamenye yuko batoye Frode Munyakuri canke batoye Frode Munyakera. Ubu rero ho njya ngo byuzuyuka kubona nk'abo bagiye muri Frode Munyakuri muri iki gihe abantu babakurikira. Iyo simbona barayo kwikumvikana imbere y'uko tugenda mu matora kugira ngo abanyamugambwe ntibabaze barajuragirika.
Haba FDB, haba FDB Nyakuri, bose bavuga ko bari mu mugambwe wa nyakwigendera Melchior Ndadaye. Mbega ivyo birego vy'ivyibutso vy'umugambwe, umugambwe ukwitira ivyo vyibutso ni nk'uyu?
Biragoye kuko umushinga ntaye Ndadaye agarutse ngira ngo na bose yohava avuga ati umugambwe na inagize suyu hari aho ngira ngo yohava avuga ati mwarampemukiye ibyo twari twavuganye ibyo twashaka kugira si ibi ndi baza ko bamwe ngo hazohava yohava bavuma agarutse. Mugabo njewe nibaza yuko hariho ibintu by'amategeko n'ibintu nokwita legitimite, nokuvuga yuko ninde yakurikira Rwanda dore kugira ngo ashobore kwiterera umugambwe. Ibyo nabyo rero jewe ndi Burundi abantu bariko barahanira urya mugambwe bari yakwiye kwibaza icyo ciyumvira ati none nk'ubu Ndadaye agarutse aturavye yobo narinde yakurikira giriwe. Ibyiyumviro twari twashitseko ibyo twashakira gushikana igihugu bigeze hehe, mwabishikanye hehe? Wishuye icyo kibazo nacyo umuntu acibarije akavuga ati bwa bundi nahe mu kegi yaragiye Ndadaye umuntu yarakukede yarakwiye kugira ati ibyo bimenyetso by'umugambwe ndabikwiye kubikoresha.
Mwavuze ijambo rikomeye cyane rwose guhemukira. Turazi ko mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu umugambwe FDB yaronse amajwi arenga mirongo itandatu, ariko amajwi umugambwe uronka ari hasi cyane rwose. Mbega uko nako nyine kuba ari nko guhemukira umugambwe wakundwa cyane rwose ariko ubu atari ko bimeze?
Umugambwe warakundwa cyane rwose kiriya gihe, mugabo kindi naco nuko urabona habaye bijya by'ubwicanyi. Hanyuma muri icyo gihe nibaza yuko tudahendanye umuntu atafite ikigwanisho muri kiriya gihugu ntacyo yavuga. Abantu bari bafite ikigwanisho rero bagashobora gutuma abantu bagenda i Arusha bagashika ku zindi nzego z'igihugu zirimo bose. Nibaza yuko aribo bashiye batwara ya majwi y'aba bandi bari batoye Ndadaye.
Hari ikibazo kini jane kenshi na kenshi ziba mu migambwe hagati izo njyane zarabonetse n'umugambwe iprona imigambwe ikomakomeye yose mu Burundi yarabayemo injyane. Mbega ivyo mubiha insiguro nk'ivyo vyo
gihe bantu basangira bike bitana ibisambo nico gituma nk'abarya abantu batagifisha amajwi menshi bama bafise utuntu basobekanya. Hariho n'abandi umugambwe wafashije kugira ngo bashikire ubutunzi bwinshi baronka amafaranga menshi, aho gufata ayo mafaranga bace baza barayashira mu mugambwe bawufashe kugira ngo inzego zawo zishobore kukubandanya neza. Baca bagira ati nimutoreje uko ari jewe nsize amafaranga, hanyuma rero ugasanga rero baca batera induru muri iyo migambwe. Birumvikana
aho mushaka kuvuga bande
muri iprona? Urazi yuko iprona ifise ibintu, irafise amazu, irafise permanence, hariho ibintu byinshi bituma bitana ibisambo kubera basangira bike.
Professeur Fabien Cishahayo, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze namwe.
Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwadusanga no kuri Facebook Radio Yacu VOA no kuri internet Radio Yacu VOA.com. Ambasaderi b'ibihugu 30 ejo bari mu nama mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris barahira ko leta zabo zigiye gushyira hamwe mu maguru mashya kugira ngo barwanye umutwe wa Etat Islamique muri Iraq na Syria. Bavuga ko leta zabo zizakoresha vuba vuba cyane uburyo bwose bushoboka burimo inkunga ya gisirikari kugira ngo Etat Islamique iranduke mu ntara zose yigaruriye kugeza ubu muri Iraq. Itangazo ryabo rivuga ko ibikorwa byose bigomba kwita ku byo leta ya Iraq ikeneye kubahiriza amategeko mpuzamahanga no kurengera cyane cyane umutekano w'abaturage b'abasivili. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije impuguke mu bya politiki mpuzamahanga Frank Mwine uko abona iyo nama y'ipari mu Bufaransa.
Ikibazo ni imvano ikibazo cy'abo barwanyi ba ICC bakorera mu karere ubungubu kanini cyane hagati ya Syria na Iraq. Usanga imvano yabo ni uko Syria ubwayo yacitsemo mu gucikamo ariko kabikikiwe n'ibihugu bitandukanye by'akarere ndetse n'ibindi bibihanganye nka Leta Zunze za Amerika n'ibindi bihugu. Ugasanga ikibazo kihariye mu karere ya karere ni uko Syria ubwayo nta butegetsi buhari no mu Iraq nuko ndetse kutagira ubutegetsi ugasanga biragira ingaruka no kuri Iraq.
Murebye kuba Syria ubwayo ndetse navuga n'igihugu cya Irani kitari muri iyi nama y'i Paris, hari icyo bihindura ku bijyanye n'uburyo bwo kurwanya uriya mutwe wa Kiyisilamu?
Etienne, abasesengura politiki y'akarere baravuga bati birashoboka kuko intambara iri hariya hantu Irani iri ku ruhande rwa Syria. Ugasanga ikibazo cya Syria ubwacyo hari ibihugu nabyo nka Lebanon igice cya Hezbollah kirabashyigikiye na Lebanon ubwayo isitemo ibice bibiri abashyigikiye Hezbollah n'abakiye leta. Tugasanga rero Iran ubwayo yagombye kuba ku ruhande ahubwo y'ibihugu bishaka kurwanya izi ngabo za ICC cyangwa umutwe w'iterabwoba wa ICC, ariko kubera ko Abanyamerika batakorana neza na Irani usanga babakuyemo. Kandi wareba ibindi bihugu birimo nka Saudi Arabia, Egypt na Jordani, ibyo bihugu bifite uko bifata ICC kubera ubwoko bwabo bita abasuni. Ugasanga ubu nubwo bari ku ruhande rw'Abanyamerika ariko nabo bafite ko ikibazo ko batumvikana na Irani. Urumva rero haracyari ikibazo cy'uko ibyo bihugu ari ibihugu biri mu uwo mutwe w'Abanyamerika bakoze ufite ikibazo cy'uko mu gihe badakemuye ikibazo cy'uko Irani na Syria bifite ikibazo mu kurwanya uwo mutwe wa ICC kizaba ikibazo bashobora kuzatsinda icyo nakwita intambara ariko ntibatsinde amahoro muri ako karere.
Murebye umutwe w'ingabo, urugaga rw'ingabo ibihugu bishyizeho, mubona ruzaba rufite ubushobozi bwo guhashya ku buryo burambuye uriya mutwe wa ICC cyangwa se nk'uko mubivuze ushobora kuzahura n'ingorane kubera ko ICC igizwe n'abasuni kandi ibihugu bimwe biri muri urugaga narwo bitegekwa n'abasuni?
Iyo urebye nabonaga hano CIA ariyo Department ya Amerika ishinzwe ubutasi yavuga ko umutwe wa ICC ufite ingabo hafi 3,320. Izo ngabo igitangaje kugira ngo n'uwo mutwe unakomere ifite ibikoresho bya Saudi Arabia, ifite ibikoresho by'Abanyamerika n'Abanyaburayi bahaye icyo gihe uwo mutwe ukitwa umutwe ushaka gukuraho Perezida Assad. None usanga umutwe ni wahubwo wabaye radikali, nuko wabaye intagondwa urahindukira utangira kurwanya ibitekerezo ngira ngo Abanyaburayi n'Abanyamerika bashakaga gukoresha bakuraho Assad. urumva rero kiracyari kibazo gikomeye ako karere kuko wa politike ya karere ifite ibihugu bibihanganye nka Saudi Arabia na Iran kandi ubu ngubu bakaba bari ku ruhande rutandukanye muri Syria ariko bakagomba guhuzwa n'ikibazo cya ISIS.
Chuti muduteza matwi iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cy'ambere biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho ariko Oriane itangishaka arabanza abibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo ngo yaraje muri studio.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, twabwiye ko indege zo mu ngwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaraye zigize ibitero mu kirere ku maposition y'umugwi wa Islamic State mu bumanuko bushyira urengero bwa Baghdad mu migambi wo kugwanya umugwi wa Islamic State mu gihugu cya Iraq. Ibyo bikaba byatangajwe n'ibiro by'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba w'ejo kuwa mbere, aho batangaza ko ari igitero ca mbere mu bindi byinshi bagiye kuzogira bitari ivyo gukingira umutekano w'abakozi n'inyungu z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ariko ko bitewe n'uko umugwi ubandanye kugira ibitero uhangana nabo. Ikindi gitero cyo mu kirere cyagizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi y'umusozi wa Sinjar mu buraruko bwa Iraq. Tukiri mu bihugu by'Abarabu, Iran itangaza ko yanse kwitaba hakamu yatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wo kugwanya umugwe wa Islamic State. Mu kiganiro umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatanze kuri televiziyo y'igihugu, yavuze ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iran yasavye Leta ya Iran kwifatanya nabo mu kugwanya uwo mugwi, ariko ko babihakanye bakavuga kandi ko ari kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari inkoramaraso. Yavuze ko amatangazo yo gushira hamwe urunani rwo kugwanya Islamic State muri Iraq adatomoye neza kandi ko arondera inyungu zabo gusa. Muri Ukraine abategetsi bo mu gisagara cha Donetsk mu buseruko bwa Ukraine batangaza ko hishwe abantu batandatu, abandi 15 barakomereka mu ntambara yarayibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yariherutse kuvuga ko amasezerano hagati ya Leta ya Kiev n'abaroberi bashigikiwe n'Uburusiya asa n'ayatariko arubahirizwa. Inkozo zumvikanye mu karere k'igisagara kirimwo ikibuga c'indege akagwi k'abakozi bibiro vyishirahamwe y'ibihugu vya Buraya bijejwe umutekano kavuze yuko amasasu yaguye amametero amajana 200 yaho bariko baragenduza isoko rya Donetsk.
Chuti turi kumwe ibigano byacu by'igice cy'ambere birahumuje iyi ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimucikwe n'igice cy'akabiri gitangira mu kanya gato cyane saa 12. Maze rero Imana ibarinde.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.